Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe chanke mwaramutse bivanye naho muherereye bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru yo ku munsi wa kanegerezo rya 17 mu nyonyi mwaka 2022 amakuru twabateguriye akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Emero Rantine Kanyana niwe yatowe kuri uyu wa kane mu kibanza cyo kuba umuhuza w'Abarundi, akaba yatowe n'abashinga amateka ku majwi 109 umugambwe RDB baratera ibyatsi itogwa yiwe muri ico kibanza, bakavuga ko kigenewe abantu atacu bagirizwa kandi ataho bahagaze mu vya politiki. Umushikiranganji w'ubutungane nawe ngo akwiye gufatira ingingo ruhasha abashikiriza manza batubahiriza ingingo yafashe yo kugabanya abafungwa mu busho bisabwa n'ishyirahamwe Akati Burundi nyuma y'imyidogo y'abanyororo wo muri komisara y'igipolisi mu ntara ya Gitega, bavuga ko bapfunzwe nabi mu kazu gato kandi katagira ubwiherero. Ingingo zafatiwe mu nama rukokoma ijanye n'iby'ubutunzi ngo nta n'imwe irashigwa mu ngiro inyuma y'umwaka wose iyo nama ibaye. Muraza kumva urongo ishyirahamwe Parse mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru atangazwa n'ukunata na kimwe kirakogwa mu byavuye muri iyo nama. Kaze mwese mukanya tutubagira ko ibyo nido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa mwebwe mwese mwashyize mu radio Inzamba agateka kawe. Emero Rantine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane niwe yatowe kuri uyu wa kane n'inama nshingamateka ngo abe umuhuza w'Abarundi ku bashinga amateka 120 199 nibo bamwizeye, akaba agiye gusubirira muri ayo mabanga Edouard Nduwimana yarangije ikiringo. Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB amenyesha ko abantu bama batogwa kuja muri ayo mabanga baranzwe na kahise kabi ngo muhuza yotegerejwe kuba umuntu asa nuko ataho yegameye mu bya politiki. Dukurikire Jeremy Minani akaba arongoye umugambwe RDB.
Kubera iki umuhuza w'Abarundi kuva urwego rushingwa yamapa mugambwe send lifted kubyo kuri iki ni kibazo gikomeye, kuko turamaze kubona yuko yabo umuhuza wa mbere, yabo wa kabiri, yabo wa uya subiye bose bava mu mugambwe send lifted, kandi bisa nuko batogwa baraje uruhara rukomeye bafise muri uwo mugambwe. Hanyuma umuhuza wa mbere n'uwa kabiri twarabonye yuko ibikorwa byabo byabaye hanini ibyo gukorera umugambwe send lifted mbere icyo gikorwa cyo kuvuga ngo babe abahuza b'Abarundi baracibagira, ku buryo wasanga ku by'ukuri ibikorwa bariko barakora atabo bitandiye n'ibyo abakozi b'umugambwe send lifted. Ibyo bituma umuntu abona neza yuko urwego rw'umuhuza ari urundi rwego rw'umugambwe send lifted rwinyegeje, ku buryo rero ata muntu yovuga ngo ni urwego rushobora guhuza Abarundi mu buryo ubucanke buriya. Abantu bamunatogwa ngo bace muri aya mabanga umuntu afatiye umwe wese ku gatwe kiwe, umuntu afatiye kuri uyu Edouard Nduwimana agiye gusubirizwa inyifato yiwe muri kahise, twarabonye n'inyifato yamuranze amaze gushika muri aya mabanga. Turazi muri kahise kuva atanguye kumenyekana akaja abona inyifato yaranze Emero Rantine Kanyana. Aba bantu sinumva ukuntu batogwa ngo baje mu mabanga. Umuhuza ku by'ukuri agomba kuba ari umuhuza asa nuko ataho yegamiye mu bya politiki, naho yaba afise aho yegamiye mu bya politiki basa ashobora kubirengera agakorera Abarundi bose. Ibyo oya Edouard Nduwimana byaramutaye kuwa amazi na Emero Rantine Kanyana ntabyo yoshobora. Turamuzi ari umushikiranganji w'ubutungane inyifato yamuranze nazo hinduka rero ibi bibanza ni bibanza byagomba gushikomwa abantu bafise ubumenyi kandi bafise ubushinga ntahe bafise kubyukuri junja ni jambo cyo gukora aka kazi.
Turabandanya ano makuru mu gisata cy'ubutungane umushikiranganje ubutungane ngo arakuye gushiraho integuro yozana impinduka mu gisata cy'ubutungane kugira ngo bakosore ingendo yo gutevya amadosiye bikogwa n'abacamanza. Uko niko bisigurwa na Maître Janvier Bigirimana yanonose amategeko akaba naharanira agateka kazi na muntu. Maître Janvier Bigirimana aranegura imvugo yita ya politiki yo kwizeza abantu ko bagiye gushiraho ingingo zizotuma imanza zitabandanya kudindira amasentare imvugo itigera ija mu ngiro kubwa Maître Janvier Bigirimana. Tumukuriki
birazwi yuko mu Burundi hari kibazo gihambaye cingene ubutungane bukora cyane cyane ibintu byo kudindiza imanza. Iyi mvugo rero y'umushikiranganje yo kuvuga ngo hagiye gukogwa ibyo tuma ubutungane bukora neza bukora bwihuse ni imvugo tumenyereye. Hari n'igihe twibaza ko ari imvugo ya politiki kuko ni imvugo imaze igihe kinini. Ibyo kogwa byo tuma ubutungane bukora neza icya mbere ni kugwanya kujya ruswa byiraye mu gisata cy'ubucamanza. Hari abacamanza batari bake bareka guca imanza neza barindiriye yuko ababuranyi babazanira ibiturire nako kenshi bakabirukaho kugira ngo ibyo biturire baje kubibasaba. Icya kabiri twibaza cokogwa n'ukongereza ubumenyi bw'abacamanza. Hari abacamanza batebya guca imanza kubera ko umuri batababona ingene bo bigenza. Icya gatatu ni gushiraho ibituma umucamanza ashobora kwiga dosiye ari umwe cyane cyane mu manza z'amatati yasanzwe. Ibi by'uko sentare isasa rukara abacamanza batatu bose twibaza ko byo mu manza zimwe zimwe zikomakomeye cyane cyane mu manza z'ibyaha ariko mu manza zisanzwe hakabaho icyuko umucamanza asasa ari umwe. Ibyo byotuma abacamanza bashobora kugwira kandi umucamanza yatebeje guca dosiye shanke yatebeje guca urubanza shanke urubanza akaruca nabi byotuma ashobora kubazwa igituma yabikoze nabi ni na hamwe n'abagira iturire boshobora kuza baragaragara. Icyo tukibaza ko ari ikintu gihambaye kidasaba ingufu nyinshi ahubwo tuza gifasha ubutungane kugira bushobore gukora neza. Icyo kiri mu byotuma ibitigiri by'abacamanza bishobora kongerekana. Ikindi nacyo twibaza gihambaye ni kuraba ingene baraba uburyo abacamanza bafata bukongerezwa kuko ubwira umuntu ashobore gukora neza hariho no kubaha uburusho kubaha umushahara no kubatuma babaha ibikoresho bituma bashobora gukora neza. Tugasaba rero yuko byova mu mvugo bikaja mu ngiro ni naho huboneka akarusho ku bantu no munsi usanga bidogera ubutungane mu buryo butandukanye.
Tukiri mu gisata cy'ubutungane umushikiranganje nyene ubutungane ngo akwiye kandi gufatira ingingo abashikiriza manza batubahiriza ingingo yafashe yo kugabanya abafungwa mu busho bishikirizwa n'umushingwa manza Jean Claude Ndiburumunsi arongoye igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi akabivuze mu gihe hari imyidogo mu banyororo bafungiwe mu gasho ka komisari y'igipolisi mu ntara ya Gitega aho bavuga ko bafungiwe mu gasho k'imetero zitatu kuri zitatu kandi bataronka naho bituma. Kubwiwe ngo ibyo biva ku nyiva tebacamanza bamwe bamwe bakoresha ububasha bafise mu gufunga abantu hisunzwe akarenganyo abantu kumbure bari kuburana bidegenze. Maître Jean Claude Ndiburumunsi
nkuno munsi turiko turavuga hari abanyororo barenga 12,000 novuga mbere ko hari 12,000 371 mu gihe amabohero yoyo afise ububasha bwo kwakira abanyororo 4,290. Murumva yuko ari inshuro zirenga zitatu ubushobozi amabohero yari afise bwo kwakira abanyororo. Vuga amabohero mugabo n'ubusho nuko nyene uno munsi turiko tuvuga ako gasho ka komisari ya Gitega ariko n'abandi nico kimwe twovuga ko mu gihugu ira kura usanga mu bushobwisha abantu baryamanye ko buzuranye ko hejuru kandi bapfunzwe mu buzima bugoye cyane gusumba mbere n'abari mu mabohero. Aha twebwe tuvuga ati ico biva ko nuko abantu umenga bakoresha ubushobozi babahawe muri ibyo bintu byo kumviriza canke gutohoza imanza bagaca baje gupfunga abantu kumbure kumvuzi indi atari imvuzi janye niyo dossier kuko bari gushobora no gukurikirana iyo dossier abantu bidegembya so kuvuga ko abantu bose baba bakoze ibyaha byategezwe gutuma bapfungwa mu gihe bariko barumvirizwa n'ubutungane. Amategeko yo yaratomoye kuvuga nk'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi canke igitabo dawe byitohoza n'ikurikizwa z'imanda z'ivyaha code de procédure pénale aho muri aya mategeko bavuga yuko umuntu ukwidegembya k'umuntu ariyo tegeko usanga abantu abajejwe gutohoza izo manza kushifatira kuba OPG canke kubashikiriza manza bose bihutira gupfunga hakubanza kumviriza umuntu yidegembya hanyuma akadopfungwa ari uko umucamanza bivuze. Ikindi kidutangaza nuko tubona ko umushikiranganji w'ubutungane nawe nyine asa nk'uko ibyo yashikirije bitariko birumvikana. Bwabo twebwe tuvuga duti harageze ko umushikiranganji uva mu byo kuvuga cyangwa mu kwandika akiyubahiriza akubahiriza n'amategeko aba yatanze kubo atwara akabona yuko babishize mu ngiro abatabishize mu ngiro nabo akabahagurukira akabahana.
Uyo yari Maître Jean-Claude ni buri munsi arongoye igisata c'amategeko muri ACAT Burundi. Mukanya turabandanya makuru yacu mu byerekeye ubutunzi.
Inzamba
umwakureze inama rukokoma y'ubutunzi ikoranye mu Burundi kugeza uno munsi akabata cakozwe kandi yaritezwe ko byinshi aho mu vyivugo byaho bifuza ko kugeza mwaka 2024 Burundi bwoba bwaravuye mu bukene. Ivyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe Parsem kubwiwe ngo birababaje kubona ibyavugiwe muri iyo nama byabaye amasigara cicaro. Twumvirize Faustin Ndikumana.
Inama kwa vya siude tutinone biga muri iyo myaka ikuwa ubute biko tukiku imiro ni mirongi wina zitanu mirongi wina zitanu muri iyo myaka za urugwaruka nzoro mishiza wa imia imino watu zoga uli zogu miguia za tango usani migura nuhu iyo nama leo yari nha espano kunu mkuri wala kwa tutituifuza kwa kibu chunguru hundi chumari kihugu teye meja mwumi na mirongu ine yari yo chacho chifu kwa iyo kiyemeza rero kuvuga ni iyo kiba cyavuye mu bukene babuli ngo se ndo nitambere kwija i pede karaje ko turavuga imaze kuri ibaze kuri igihumbi iri hehe iri kisi cyo 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 ndi bintu byifashaje iyo cyashira kuri bita bitera mbara ma infrastructure iri meza boneka nta dukene cyane abantu baraza kumwe ibyo bizamaze kuvaho inzara cyangwa kutafungura byaramaze kuba umugayi umva niyo twariko turaje hanyuma rero iyo nama kandi twari twashyize kwa inama yakoranye inzego z'igihugu mukuru w'ibihari hari wari ubwa mbere tubonye n'inama mukuru washyize kwicaramo iminsi itatu akurikira byose abahinga bakavuga bagatanga ibyegeranyo ibyumviro bikomeye abahinga bari hanze kandi b'abarundi hanyuma rero urumva haravuze ibijyanye n'uburimyi amabutare ubukerarugendo turizme ijyanye n'indero abikora utwa hoteliteri pibe ijyanye n'amayefagitire ijyanye n'intwari ibereye mugabo ibyo byose urabona yuko atari aho bitaho biragira. Hanyuma rero icatutangaje ni uko bavuga yuko hacucaboneka icyo tuvuga nka taboro ku fandasiyo tuzofatiraho kandi hakaza haraba amanama amayo kuzaturaraba mwaka umwaka w'utugezo mugabo tugeze tubona.
Mu gusozera ano makuru umugambi wa leta wo guteza imbere abanyagihugu mu kubaronsa ibintu bya nkenerwa nk'amazi meza no guteza imbere ibindi bisata bifashwe mu mugongo n'ubumwe bwa Burayi ngo waranguwe neza ibyo byashikirijwe kuri no wa kane mu gisagara cya Bujumbura mu nama yahuje umushikiranganje w'amasoko ntangaguvu ari kumwe n'abarongo intara zose z'igihugu n'ubuserukira umuryango w'umwe bwa Burayi mu Burundi. Ni mu gihe uwo mugambi w'imyaka itanu usa n'uko uriko urasozera ico kiringo ca mbere. Tega amatwi umushikiranganji Ibrahim Uwizeye.
Hariho benshi bashari basanzwe bafise amazi meza bakigwanako bagahiga amazi yo gukoresha bibaruhije ariko uyu munsi umugambi wabafashije kuko nkuko mwayibonye mu minsi iheze twari kumwe na ambasaderi wa Union Européenne tugiye kureceptiona ibikorwa byakozwe mu mugambi nk'uyu hanyuma mu byerekeye nabyo by'imiyagankuba ni bigaragara murabona neza yuko hari ahantu tumaze kwakira umuyagankuba uvuye ku mishwara y'izuba kandi bije biva mu mugambi nk'uyu turi kumwe aha ni mu gisata kumbuye navuga mu bisata binyerekeye ariko mu bisata byinshi cyane umugambi warafashije biboneka neza ko umugambi mwiza waje gufasha muri iki gihugu cyacu nubwo kandi uyu mugambi usa nk'uko uriko urarangira ni nayo mpamvu nasanze ko abarongoye intara indongozi z'intara zari ngaha ko zofasha kugira ngo zikomeze umugambi ubandanye hari amazi afatwe neza kugira ngo ntajane n'uyu mugambi hanyuma ibyo badufashije nayo kugira tuteze imbere nabyo nyine tugerageze kubibungabunga kugira ngo umugambi ubandanye kandi twongeye dusaba mugenzi wanjye turi kumwe ngaha ambasaderi ko yagerageza kandi agakubita inzu ibipfunsi akaraba ukuntu ahubwo umugambi wundi woza kwisobanura gusumba ukaza gufasha abenegihugu.
Ni kuri iryo jwi ry'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye ndashimiye mwebwe mwese mwarimo duteze amatwi nshimire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya jamani ndabashinze n'abashikirije ndabifurije kuroranirwa na buta.